ubwa mbere no kugira ngo nyiricyubahiro tumenyeshe icese ku izina y'indongozi zahora zirongoye umugambwe yuko dushikanye ikivingaha
icese mikoraniro kaminuza ryo mugambwe SNDFDD byatanguye kuri uwa gatandatu ku kibuga cy'inkino citirwe urukundo ibuye muri komine ya Mwumba ahavuka umukuru w'igihugu Nyabenda Pascal yasezeye ku burongozi bw'umugambwe
turanezerwe cyane kuko hari byagiye biravugwa hari byagiye birandikwa ariko aha imbere y'abagumya banga bose twagira dutangaza icese yuko uno munsi dufite akanyamuneza ntangere
imbere y'isinzi ry'abagumya banga harimo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ubahora ku burongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi yashikirije ibiri ku rutonde rw'ibigiye kwihwezwa harimo gutora inzego nshasha z'umugambwe
ubwa mbere no guhinyanyura no kwemeza amategeko mashasha ntunganya mugambwe na ntunganya bikogwa ubugira kabiri hazoba kwiga no kwemeza intumbero nshasha mu vya politike imibano ubutunzi n'iterambere hisunzwe ibihe bihambaye igihugu n'umugambwe byaciyemwo ubugira gatatu hazoba gutora inzego nyobozi nshasha z'umugambwe
uwo agiye gusubirizwa ku burongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi yagarutse kuri byinshi byakozwe mu myaka itanu yari amaze awurongoye muri byo harimo ukugarukira indero mu mugambwe
harabaye igikorwa gihambaye cyo kugarukira indero mu mugambwe aho hibonekeje bamwe bamwe mu mboneza n'indongozi zawo bashatse kurengera inzego no gukorana n'umwansi mu gusenyura umugambwe n'inzego z'igihugu inyungu zibereye zo gutabara umugambwe zikaba zaciye zifatwa byihuta hakaba hari abagumya banga bamwe bamwe bataye umurongo bahanywe muri abo hakaba hari abangana 30 bahanishijwe igihano cyo kwirukanwa burundu mu mugambwe SNDFDD
Pascal Nyabenda ati urugamba rwa politike rurabandanye ngaha agaruka kubijanye n'ibiganiro bihuza abarundi akavunira urugohe umuhuza w'abarundi kudasamazwa nabo yise imbura kimazi
urugamba rwa politike na demokrasi rwacabandanya na cyane cyane kubijanye n'ibiganiro byobera hanze y'igihugu bamwe bashaka guhishusho y'ibiganiro by'amagaburanyama byotuma haba gukamira mucoze abansi ba demokrasi batinya amatora bagashira imbere gusenyura ubutegetsi bwitorewe n'abenegihugu mu gihe leta y'u Burundi yatanguje ibiganiro byugururiwe bose haciye hafi amezi 8 aho abarundi atacu biyotsa bashikiriza ivyumviro vyabo atankomanzi tuboneyo akaryo ko kuvunira akagohe umuhuza n'icubahiro Benjamin Mukapa kudasamazwa nizo mbura kimazi
umuhuza matati y'abarundi Benjamin Mukapa asabwa gushigikira ibiganiro biriko bibera mu gihugu hagati ibisikanya ku burongozi bw'umugambwe SNDFDD ntigigeze ryoroha ngo ribe mu kanyamuneza nk'uko bishikirizwa na Pascal Nyabende asaba indongozi zigiye gushigwa imbere y'abandi bagumya banga kuhafatira icigo
na karore keza twagomba ko indongozi zuno musi zizotogwa n'izizokurikira bofatira ko kuri riko narino yuno musi iri bisikanya twerekanye mu kanyamuneza dutwenga twenga tunezerewe bitubere icigwa uno musi no muri kazoza igihe cyose indongozi zizoba zirangije ikiringo bazoheze batunganye neza ikoraniro rizoba rikurikira ryaba basubirira banezerewe
kugira ivyafundikiwe mu ikoraniro kaminuza ryo mugambwe SNDFDD vyemegwe bisabwa ko abitavye bakwiza bibiri vya bitatu vy'abatumiwe nk'uko amategeko y'uwo mugambwe abivuga ikoraniro ryabandanije mu kanywa babu abamenyesha makuru n'abandi batumire basohotse ibizova muri iryo koraniro byitabwe n'abantu bangana na 94 n'ibice bitanu kwijana bizomenyekana kuri uwo w'Imana mwomenya ko mu batumire habonetsemo n'abaserukira ibindi bihugu mu Burundi muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.